kubundi bw'icyizina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushinganje w'uburimyi n'ubworozi David Rurema. Ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cyane cyane mu kingira imbibe z'u Burundi no kurwanya abakavamahanga bashaka kubuvogera, akaba yatwaye hagati y'umwaka w'1952 n'1998. Ubwa kabiri hari kuri Repubulika ya Kabiri mu mwaka w'1986 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza, nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nk'uwateje imbere igihugu hagati y'1976 n'1987. Ku ntwaro ya Bagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura, nubwo abategetsi niwo muti baterekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi. David Rurema, umushinganje w'uburimyi n'ubworozi, yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri. Kubo batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa, Bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakenga.
Twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa ateke, wasanga indani harimo umuceri twarabyihereza kabisa. Urumva rero nayo izo nzige zatera Mwezi Gisabo bahamiye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batetsemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu, hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko, none inswa ntibazifungura. N'aha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo, kandi si ngaho nyine, hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ngo murumva nk'aha kujya muri Congo aho babonye ibikogosha ntibabiheba kubwira icyo gisida kikacika izo bazaje zose twazifungura.
Umushinganje Rurema anamenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika.
Gushyiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzoba ugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji n'abo dufashanya mu iterambere n'amashyirahamwe akora cyane mu gisata cy'uburimyi. Gushyiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare, gushyiraho integuro yo gukinga ikiza n'ikidushikire kiturumbuka, gutunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n'ibyo biza cy'inzige, gushyiraho ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu, guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa n'igiterwa cyitwa nime, no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe bashika, gushyigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kurwanya izo nzige.
Kuva mu mwaka w'2019 inzige zateye ibihugu bya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia. Mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu byo ku isi bitari bike. Ubwa mbere zatangiye kuvugwa hari mu mwaka w'1995 ziruma zisubiriza kugera mu mwaka w'2005. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.